Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Uruganda ya gatura baramukije tubifuriza na kazi mu makuru yacu no munsi makuru mugiye gusomerwa mu Kirundi na jewe ni Nina Hazwe Maria Karori. Hatanguje ibikorwa by'umugwo guhimiriza kwikingirwa ry'abana uca kumuhana kumuhana Equipe Mobile de Sensibilisation sur la Protection de l'Enfance mu Kinyamazuru mu karere ka Uvira. Uwo mugwo abantu 17 uzorangorana ico gikorwa n'abadaharanira ibyiciro bya politike bungaho muri ako gace hamwe n'ishira hamwe Save the Children mu kwegeranya ibiharuro by'ingene agateka kazi na muntu kifashe ngaho itombwe. Ikibanza kigenzi cy'umwana cyo mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda cyarahaye ibikorwa byo gusahiriza ibikorwa byacu n'ishyirahamwe ry'Abongereza ryita ineza y'umwana Save the Children. Ibyo bikoresho bigizwe n'amabafure, imboneshakure, ecran plus 55 pouces, megafone, migiseri n'ibindi byinshi. Pacifique Munezero arabitubwira.
Ishyirahamwe ry'Abongereza Save the Children ryaratanze kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 2023 uno mwaka ingabire y'ibikoresho yo kwigishiriza ko ikibanza kigenda cy'umwana CFS mu mfunyamfunyo y'icyongereza ya Rusenda mu ntumbero yo gutsimbataza ibikorwa by'icyo kigo. Ibyo bikoresho byahawe icyo kigo bigizwe ni bafle, televiziyo, mikro, ibyuma biduza amajwi, mixe, ibwatendwi y'ingwa, indobo zitanu, akayungiro k'amazi, impapuro n'ibindi byinshi. Ku bw'iryo shyirahamwe ibyo bikoresho bizofasha mu gutsimbataza ikingirwa ry'abana b'impunzi biciye mu mikino itandukanye itangwa muri ico kigo n'abakozi b'ishyirahamwe Kujitegemea Action kuwa mu ncamake itunganya ibikorwa by'ico kigo. Akaba ari ibyishimo rero mu bakozi bakora muri ico kigo kuko ibyo bikoresho bizoborohereza mu gukora akazi kabo ka misi yose. Mu Rusenda, Pacifique Munezero kubw'ikiganiro yaga.
Imurongwe, umugwi nyobozi w'isite ya Murongwe uri kuraca amabarabara 8 makuru makuru yo muyo site. Mu kiringo cy'amezi abiri gusa ayo mabarabara ngazo barengana neza. Eduardo Nzambimana yaduteguriye iyo nkuru.
Amabarabara atanu azoca mabroke atanu mashasha no kuvuga broke ya 16, 17, 18, 19 na broke ya 20 yiyongera ku mabarabara atatu yahahora kuva isite ya Murongwe yuguruye yose hamwe akangana amabarabara 8. ARD ikamenyesha ko ico gikorwa kizomara amezi abiri. Tubibutse kandi ko isite ya Murongwe igizwe n'impunzi 6736 bari mu mabroke 20.
Mu kurangiza dusimbire mu Rusenda. Ishumire ryisumbuye rya Katunguru Institut de la Reflexion rigiye kwigurira inyabwonko zibiri ordinateur mwuno mwaka w'ishure w'2018-2019. Mu umugambi abanyeshuri 44 b'impunzi na 31 b'abakongomani biga kuri iryo shure basabwa n'ubuyobozi bw'iryo shure guterera amafaranga angana n'idolari imwe ku munyeshuri umwe kugira ngo uwo mugambi ushobore kuja mu ngiro. Ido ni Ido na Manuel Bimenyimana.
Ingingo zafashwe n'abarongozi b'ishure rya Reflexion kubijanye no gutanga intererano yo kugura inyabwonko mu nama y'ababyeyi bafise abana bahiga kuri uyu wa gatatu itariki 23/0 uyu mwaka. Abanyeshuri 22 nibo bamaze kuriha ayo mahera ku banyeshuri 475. Kuri iryo shure abanyeshuri 44 ni impunzi z'Abarundi, 31 ni abakongomani. Ishure rya Reflexion rifise inyabwonko imwe n'ibisata bitatu, ubufundi bw'indimo, ivy'urudandazwa no gukoresha inyabwonko. Kubw'ujejwe ivyigwa Jay Kasigwa yamenyesheje ko ubuyobozi bwafunditse ingingo yuko abanyeshuri barishe aribo bazomenyerezwa bonyene iyo nyabwonko abandi ntibarimwo.
Kuko tayari gutanga iyo dolari imwe kugira abana bacu ba.
Uyu mwaka ubuyobozi bwa Reflexion buzogura inyabwonko zibiri kugira bufashe abanyeshuri. Intererano y'abanyeshuri bose yotuma hagugwa inyabwonko zibiri. Menya ko ababyeyi muri iyo nama baremeye kuriha ayo mahera ku mwisho w'uku kwezi kwa nzero uyu mwaka.
Ikiganiro ya gacino munsi nakirangiriye. Sergio Bisimwe yakibateguriye ayobowe na Yakobo Kahora ndamukengurukiye. Maria Karoni ni nahazo nakibashikirije. Ngiraho muba mwubahwe na gahwane.